Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ya makuru n'ibiganiro vy'uno mwanya.
Igiciro mwahaye expertise yanyu ntaho gihuriye n'agaciro k'ikigo. Ntaho bihuriye na gato. Iyo mwemeje gusahura rero ubwo murakomeza gahunda zanyu.
Uyu ni Anne Rwigara, umukobwa wa nyakwigendera Sina Paul Rwigara, aha yari kwabwira abari bahejeje guteza camunara ama icu ivyuma bihingura itabi mu ruganda rw'umuryango. Turabigaruka ko handi hato mu gube hagufi ya maradio yanyu muri no makuru turaza kubabwira n'ivya Mondial. Amakuru tubafitiye tuyahere mu gihugu c'u Burundi ahurongoye umugujejwe ivy'amasoko havuga ko ikibazo c'ubuhinga arico catumye amasoko ane kuri ndwi yaraheruka gusubirwamo mu gisagara ca Bujumbura atugururwa mu mpera z'ukwa gatanu nk'uko vyari bitegekanije. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye ikiganiro mu rwi wahaye abanyamakuru I Bujumbura abidusigurire.
Aho ni mu isoko yo muri zone Kinama ya komine Ntahangwa turi mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Iyo nayo yari ku rutonde rw'ategerezwa kugururwa mu mpera z'ukwezi kwa gatanu guheze. Abadandaza bo mu hingo itandukanye y'igisagara cha Bujumbura bari baje kumviriza isiguro bahabwa n'uburongoye mu rwi ukurikiranira hafi ibijanye n'amasoko aheruka gusubirwamwo. Ramadan Nkurikiye yasiguriye abo badandaza ko habaye ikibazo c'ubuhinga.
Bari batanze bondo komande ibikoresho abona yuko bokoresha mugabo rero yace biberana nuko ihinguriro ryagize ikibazo imashini zirapfa zipfuye rero wakibaye kandi gushobora gutanga ivyo bikoresho kuvuga amatibe aha mu isoko mugerageje kuraba amastandi ngene ameze muravye ivyuma bijya ngaho ngene bingana mwese acaya image ca wiyumvira isoko ya Kinama ivyuma vyose mubona ngaha ca wiyumvira mu masoko yandi yose uko ivyuma biba bingana aho rero ikibazo kinini gihagaze ku vyuma.
Ikindi uwasanzwe ari n'umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura avuga nuko bamwe mu badandaza batatanze amafaranga basabwa ku gihe ariko ibishikirizwa n'uwo mutegetsi wo mu biro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura tibitahugwa kumwe na bamwe mu badandaza. Uno n'uwo mu isoko ya Ruziba iri mu bumanuko bw'igisagara muri komine Muha avuga ko aho basanzwe badandariza mu isoko fata kibanza iri ku nkengera z'uruzi mugere bariko bahahombera byinshi.
Nta mazi iyateye usanga utundu tumwe twagiye kuko tugiye mu ijoro wewe uryamye muhira ntugarura duhora tubanza tukaja kurondera kuyitanganika aho kuyitanganika duhebuye tuduga tuja kwica ikintu mu rugo kugira ngo usubire kudandaza muri kiriya kino kuko nta wundi murimo twebwe dufise no murimo wo kudandaza twebwe ikintu dusaba ni mudusabire mugira umutima w'ikigongo kugira ngo tuduge muri iyi soko kuko twebwe nabo twobona ko bariko baradandariza hagaragara ufise ahuzuye yo muhindaro ahaza arabika ibyo bintu atarisha amafaranga simwe bwe gusa mwo muhimiriza ngo narihe natwe twomubwira ko igikogwa rukuri hayo mafaranga kugira ngo nawe aronka yiwe huzuye nukuri mutazoba muturopoye ntimuzoba mudukuye ku isi muzoba mudukuye mu mazi.
Nuno mukenyezi asanga icumviro n'uwo wa mbere asaba kwa ayo masoko iyo kugururwa vyifata kibanza gutyo ibikorwa bisigaye bikabandanya mu nyuma ndetse n'abataratanga intererano basabwa bakazitanga.
Twe twakwifuza nk'abadandaza ko mwoduha isoko hama ibisigaye bikazokogwa turiko turakora abamaze gutanga amahera bamwe twaragiye mu mashyirahamwe turagurana amafaranga kuko byari byavuzwe ku isoko mwayiduhaye hama turagenda turagurana amafaranga mu mashyirahamwe muraze ko atahandi twogurana amafaranga kubw'amafaranga rero mu kuyariha dutegerezwa kuyariha turiko turakora kora turabona ko mu kujyariha biriko biratugora kubye impamvu tutararonka isoko tukoreramwe.
Warongoye umugwi ukurikiranira hafi ibijanye nayo masoko aheruka gusanurwa aratahura iyo myitwarariko y'abadandaza.
Nta numwe yaryoherwa no kubona aho mukorera ingene ameze kujya nico gituma mvuze ni umuntu wese azi ko afite uruhara kugira ngo bikorwa binyaruke nga agerageze abadandaza mugerageze ico mwemeje mugishitse ama nawe ne we ko arabubakira yavyumvise agerageze arawe yuko yonyarutse ati rero kintu muvuze ati uwa muraza nga ayi gukorera nga amabindi bikorwa bibandane murazi ko ikorwa bakoresha nga ivyo muyaga nkuba ahani ivyo gusudiye kugira ngo dukinge impanuka nakunoza na amamashini nga yo gusudira abantu uruja n'uruza rw'abantu mu isoko byo hotel ibibazo kubera tubakunda dushaka kwemera yuko dushira abanyagihugu ahantu tubona duti ubuzima bwabo urabangamiwe tubibona
abadandaza mu masoko ya Kinama Ruziba Jabe na Musaga babajije irindi sango ryo kugurura ayo masoko Ramadan Nkurikiye nta rindi sango yatanze ariko yishyuye ko ibikorwa bigiye kubandanya kugira birangire vuba amasoko atari ku rutonde rwo kugururwa ku igenekerezo ya 3 ukwezi kwa 5 guheze n'ingagara Kinindo na Kanyosha naho nyine abadandaza baho nta kindi basaba atari uko ibikorwa byurangira n'ingoga bagatangura nabo nyene kuyakoreramwo Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste arakenuye mu Rwanda naho ikigo ca leta gishinzwe amatagisi n'amakori kimaze guteza icamunara ayandi matungo agizwe ni mashini yihinguriro gitabi ry'umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara yashengeye mu 2015 izo mashini ziteje icamunara kuri hafi miliyari imwe na miliyoni amajana 8 ni mu mafaranga y'u Rwanda ni nkuru tugezweho na Sumtakabuyi yakurikiranye iyo camunara
abari baje muri cyamunara bashyizwe mu byiciro bitatu icyambere cyarimo abaguzi beretswe bagomba guhagarara kwabo hari ikindi cyiciro kigizwe n'abanyamakuru benshi nyuma yo kwerekana ibyangombwa byabo bibaranga nabo beretswaho bahagarara babujijwe kwegeraho umuhesha w'inkiko yarari ndetse n'abaguzi icyiciro cya nyuma n'icyari kigizwe n'abaturage biganjemo abahoze bakorera uruganda babari bangiwe kwinjiraho cyamunara yaberaga nyuma yuko abantu bose bageze aho bari bagenewe guhagarara cyamunara yisitangizwa umuhesha w'inkiko w'umwuga Habimana Vedaste niwe wari uyoboye cyamunara gusa yongeye kumvikana aterana amagambo na Madamu Anne Rwigara uhagarariye Uganda nubwo yabanje kugaragaza ko atifuza ibyo yisimvura uruzagaragaye muri cyamunara ya mbere hatezwa itabi
uriya uvugaga
kwa Anne Rwigara ni nyirikigo ni njye uhagarariye Premier Tobacco Company ntumvugire kandi ndivugiye wanyumvise
iyi cyamunara iri gukorwa kubera imisoro PTC ibereye mu Rwanda Revenue Authority rero nagira ngo umubwire atuze cyamunara iba ikurikiye n'uburenganzira bwe kuko ashatse gutuma itakora uko bigomba kugenda nasaba abashinzwe umutekano bakamusohora cyamunara igiciro fatizo muri cyamunara miliyari imwe miliyoni 797
igiciro nk'ahaye expertise yanyu ntaho gihuriye n'agaciro k'ikigo ntaho bihuriye na gato Niba mwemeje gusahura rero ubwo murakomeza gahunda zanyu.
Igiciro cyatangajwe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana ni nacyo umuguzi wa mbere yahise avuga ko ari cyatanze birangira abandi bagera kuri 7 bitabiriye cyamunara nta n'umwe ubashije kuvuga ikindi giciro. Anne Rwigara uhagararira uruganda yavuze ko atishimiye uburyo cyamunara yakozwe.
Igiciro cya miliyari 1,700,000 turacyanze n'ikigo cya Premier Tobacco Company. Niba tucyanze cyamunara bagombye kwisubika nk'uko amategeko abivuga ariko nk'uko tubimenyereye ntacyo bikubwiye ariko igiciro twebwe ntabwo tukemeye umusoro ntiwigeze ubaho yaba ari miliyari 5 ngo cyangwa 6 umusoro urabizi ko utigeze ubaho nta musoro n'umwe turimo Rwanda Revenue vuga ko urimo gusahura kurimo gukora gahunda yo yabagutumye gusahura ariko reke kubeshya ngo gukurikiza amategeko nta musoro wigeze ubaho nta contre expertise yigeze ibaho n'igiciro mwashyizeho nta nubwo ari kimwe cya 10 cya valeur y'iki kigo
Anne Rwigara yavuze ko atigeze ahabwa uburenganzira bwo gukoresha igenda gaciro ryabo rishya nubwo umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana yavuze ko babahaye uburyo bwo gukora igenda gaciro ariko ntibarikore
batwandikiye bakoresheje umwavoka we umwavoka turamusubiza umunsi babisaba niko twari tubasubije tubabwira ko bazaza gukora contre expertise tunabamenyesha ko bazaba tugezeho mbere y'uko cyamunara munsi iba rero ibyavuzwe mu mvise ntabwo ikigaragara ahubwo nuko bashaka impamvu zo gutinza cyamunara ariko ntabyo bashaka gukora
amafaranga ateranye amaze kufamuriza cyamunara ni miliyari hafi 2 n'andarengaho makeya kandi Rwanda Revenue rishize miliyoni 6 murakurikiza bibihe bibi
icyo kibazo ntabwo ari njye mukibaza kano kanya naje hano nje gukoresha cyamunara mwakurikiye ibindi bijyanye n'ibizakurikiraho ubwishyuza ni Rwanda Revenue Authority icyo kibazo nta kibazo
abaturage bari baje kureba uko cyamunari genda batangaje ko bababajwe n'uburyo bakumiriwe ntibahabwa uburenganzira bwo kureba aho cyamunara yaberaga. Uyu wavuganye n'ijwi rya Amerika na Musanze aho bari bategetswe guhagarara cyamunara rukwirangiye.
Ibigenda rira kuri imiryango ni byinshi tukabibona nka nyirabyo bihombeye yabyo saa cyari howe twigara Singapore ngo wa mbere twabuze ni nyiribintu ibindi byose rero ntabwo bidutunguye. Ikindi twatumenyereye tuzi ko cyamunari baye babishyira ku maradiyo abaturage twese tukaza kumva twinjiye hano mu kigo batwanditse mu gitabo irangamuntu twazibahaye ariko igikorwa cyabereye nyirizina batwimiriye ntabwo twagiye baduheje kandi turi abaturage turi abanyarwanda.
Anne Rwigara yatangaje ko iki cyamunara kimwe n'icyabanje byombi batabyishimiye ko bagiye gukomeza inzira y'ubutabera. Mu mezi abiri ashize nanone ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyateje itabi ry'uruganda rw'uyu muryango wa Sinapolo Rwigara riguzwe miliyoni 512 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kivuga yuko uyu muryango ukurikiranyweho kunyereza imisoro y'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyari 6 kugeza ubu Rwanda Revenue imaze kubona amafaranga arenga miliyari 2 ugereranije n'ayo yishyuza uyu muryango. Haracyabura amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 6 ngo amafaranga yose yishyuzwe uyu muryango wa Rwigara aboneke. Asinapolo Rwigara yitabye Imana mu mwaka w'2015. Umuryango ukaba warakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda kugira uruhare muri urwo rupfu nubwo ubutegetsi bwakomeje kubihakana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kakazi kikababwira ko hageze ku Ijwi rya Amerika ribabwira ibigezweho muri Mondial iri kirabera mu Burusiya. Ndabona mugenzi wanje Fidel Niyongabo ashikiriye muri studio niwe ariko arakurikiranira hagufi imikino y'uno munsi. Fidel, igeze he?
Mukino zabaye uno munsi ku wa mbere, no kuvuga uno munsi ugira wa gatanu w'inkino z'igikombe cy'isi yose kikwa kibera mu Burusiya. Ubu Sweden bwatsinze Korea y'Epfo mu rukino rwa mbere mu mugwi F. Ubu Sweden muri iki gihe bunganya amanota 3 igihugu cya Mexique mu mugwi F, inyuma ko Mexique itsinze Ubudagi itsinda kubusa mu rukino rwabaye ejo ku munsi w'Imana. Urukino rugira kabiri ruriko ruhuza Ububiligi na Panama. Ububiligi bukaba bwinjije itsindo ku munota wa 47 cyinjijwe n'umukinyi Mertens. Panama gacafise ubusa ni mu gice cya kabiri cy'urukino kiriko kiraba muri umwanya.
Fidele, witegereje inkino ingene ziriko ziraba, izimaze kuba n'iziriko ziraba muri uno mwanya nk'Ububiligi na Panama, ubona hari ibishasha bitari bimenyerewe mu mondiale yandi yabaye imyaka yahera?
Mbu vyatangaje haracyari kare ni mu nkino zo mu ntango, ariko no tangura kuvuga kuri vyatangaje ni nk'umuri kino go ku munsi wa gatandatu yindwi turangije aho Argentina itashobwe gutsinda igihugu cya Iceland. Twibutse kwico gihugu gifise abantu 350,000 gusa. Nico gihugu gifise gito gifise abantu bake kiri mu gikombe cy'isi yose. Ariko ntibitangaje kuri ico gihugu cyashitse mu gice muri kimwe cya kane cy'igikombe cya Euro mu mwaka w'2016. Ntibitangaje rero ni gihugu aho ibice 60% by'abantu ba muri ico gihugu baroreye umukino wo ku munsi wa gatandatu. Ico ni gitangaza ca mbere. Gitangaza ca kabiri ni mu rukino rwabaye ejo ku munsi w'Imana hagati y'Ubudagi na Mexique. Ubudagi nibwo heruka gutahira igikombe c'isi yose cabereye muri Brazil mu mwaka w'2014. Mexique yatsinze Ubudagi gitsindo ku busa, byaratangaje abantu benshi.
Yego, hamuravye muri rusangi ni ama equipe yo muri Afrika arako aravyitwaramo gute?
Gushika ubu naho akiri mu ntango iyo migwi imaze gukina urukino rumwe gusa, ntiyavyifashemo neza na gato. Maroc yatsinzwe na Iran igitsindo ku busa, Misiri itsindwa na Uruguay igitsindo ku busa, mu gihe Nigeria yatsinzwe na Croatia ibitsindo bibiri ku busa.
Urakoze cyane gose Fidel Niyongabo kuri amakuru yose, ariko imbere y'uko ndagusezera tubwire abatwumviriza yuko baza gushobora gukurikirana ingene bizaba biko biragenda kuri Facebook Live igihe cya masaha yo ku mugoroba, aho abakurikirana amakuru y'inkino ku rwego rw'Ijwi rya Amerika wewe na Edigwema muza kubigaruka ko kuri Facebook Live yacu ariyo VOA Radio yacu. Jugi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. abatwa mu Burundi bavuga ko bakomeje gukumirwa batanga akarorero nk'uko ngo amasezerano yarusha yabakumiriye kandi ko atategeko na rimwe riri mu bwizwa nshingiro ryaba irya kera canke riherutse guhinyanyurwa ribakingira canke ngo ribahe ikibanza gikwiye c'abarundi batanze abandi muri ico gihugu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yashatse ro kugaruka ku ico kibazo gutyo atumira Nengo Emmanuel aserukire ishamwe ry'abatwa Uniproba yatanguye amubwira uko yakiriye ibwirizwa nshasha riheruka guhinyanyurwa.
Kazo kibwirizwa shingiro ni kazo twamye tuvuga guhera kera mbere haba ku masezerano yatandukanye yagirwa mwa kino gihugu ni ikintu tumaze kubona yuko ari kibazo kinkora mutima ku miryango y'abatwa. Hanyuma rero kubijyanye n'ibyo by'ibwirizwa shingiro nibyo kuko igihe hashingwa ubwa mbereho umugwi wo kwiga iryo ibwirizwa shingira ihinyanyurwa ryaryo nibyo baratubajije mu batwa ko dushobora kurungikayo guserukira kugira ngo nawe abe kumwe n'abandi twarashoboye kumurungikayo. Hanyuma uwo mugwi uriga hanyuma uraheza wongera ushyikiriza leta iyo itumye kugira ngo leta rero ifate ingingo ya nyuma. Ni nk'uko rero uko mwagiye mubikurikirana nuko twagiye tubikurikirana harageze aho rero aho ibyo bwirizwa shingiro bishyirwa imbere y'abanyagihugu kugira ngo bagire icyo bivuze ko inyuma y'ihinyanyurwa ryaryo n'umugwi bari bashyizeho. Twebwe rero uko twabyakiriye n'uko twasanze ubwa mbere hoho harimo agahaze nk'uko twamye tubivuga harimo agahaze kubera tuba dusanga yuko mu mategeko agenda ashyirwaho mu bisanzwe ubwoko bw'abatwa ntibabufata nk'ubwoko nk'abundi ahubwo baguma bufata ko ari ubwoko bukiri inyuma kandi n'ibintu bizwi ariko mugabo buri inyuma ariko ingene bwokingirwa nk'ubundi bwoko nk'aya moko yandi aharimo kino gihugu kugeza ubu icyo tumaze kubona n'uko tukiri kure kure k'ukwezi kugira ngo abarundi badutegere cyo kimwe n'abandi yuko mu by'ukuri amategeko abashyirwaho azoza dufata cyo kimwe adutingire cyo nibyo byashyize imbere y'abenegihugu. Abanyagihugu baratora baratoye kugeza turazi ko ryamaze kuba ryaratowe ubu rero kugeza ubu hasigaye yaho dusigaye twiyumvira duti mbega tugiye gukora gute kugira ngo nkumbure
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. None icyo abatwa bakora ni ikiye kugira ngo ibintu bihinduke? Ikintu mwakora ni ikiye?
Ntacyo utubirabye ntacyo dushobora gukora kuko ubwa mbere hoho turi nk'uko mubizi burya umuntu amaze kuba umuntu atabushobozi afite kuko nta bushobozi dufite bwo kugira icyo duhinduye ku bibazo bihari ku buzi ya ijanye n'iby'amategeko. Kuko icyo dutegereza gukora gusa cyangwa icyo twateza gukora ni ukubandanya ahubwo bitaho ibikorwa cyane cyane byobafasha nkumbure kwiteza imbere. Nibyo tuyirimo n'ahandi ho kubijanye n'ibya politike turamaze kubonaho ko atantambwe dufise na ntuye kuko ikibazo kiracariho naho mu bisanzwe hariho abaduserukira biri mu ibwirizwa shingiro. Ariko turabona yuko mu by'ukuri gufatwa cyo kimwe n'abandi barundi ari ikibazo kikiri kure gukure nk'ukwezi kandi uwosoma uwo ari we wese yaba umurundi cyangwa umunyamahanga uwo ari we wese asoma iryo bwirizwa shingiro acabona neza mu by'ukuri ko ikibazo cyo gufata abatwa nk'abandi barundi ko kikiri kure nk'ukwezi. Kubera iki? Kubera abantu zeya bene wacu b'abahutu n'abatutsi ntibarumva ntibaradutegera yuko turi ubwoko cyo kimwe n'abandi badufata nk'abantu ko turi abantu basigaye inyuma ariko nta kintu tuba mu by'ukuri mu badutegere yuko mu by'ukuri twafatwa nk'ubundi bwoko. Uko rero niyo ngingo ihari nta kindi kintu twokongeraho ntacyo turi bukore mu by'ukuri nuko nyine no kuvuga ibyo dukora gusa no kuvuga
kimwe mu bintu bihambaye byo tuma muja mu nzego z'igihugu ni nk'ukurungika abatwa mu mashuri. Icyo kibazo murakiganira nabo murongoye mukabahimiriza bakaja mu mashuri?
Icyo kibazo ugambireho mu bibazo nyamukuru ishyiramo mpuza abatwa Uniproba gishinze ni hari ikibazo kijanye no kumvisha na cyane cyane leta ko abatwa burunswa amatongo. Nicyo dukora ni lobbying na Pedro nibyo dukora guhimiriza abatwa. Hanyuma ikigira gatatu kugizanye n'aba amashuri kuko inyuma y'itongo turabye mu bibeshaho umuntu inyuma hano mu kino gihugu cy'iwacu nyuma y'itongo haza umuntu yize hanini yaturetse bijya byo imyuga itandukanye ariko nico kibazo na cyo kandi kiri ku rutonde rugira kabiri mu bibazo twama turiko turavuga kandi twama turiko turakora kubijanye no kwigisha abana ubu barajayo kandi vrema turashima yuko ibyo ijyangingo y'umukuru w'igihugu yatuma yuko abana bokwiga badatanga uburyo ijyangingo yari yasahirije yaratumye ifata abana babatwa yatumye abana babatwa bijukira kwiga kuko ibibazo byaragabanuka mu icyo gihe naho ibibazo bijanye n'uburyo biguma bihari ariko ijyari yatumye twari twayikoreye ko cyane kugira ngo duhimirize abatwa bashobore kuja mu mashuri n'ubu rero ubiravye kuva aho irishyirahamwe ryahaja turi ku ntambwe idasanzwe kuko haba mu mashuri y'intango haba mu mashuri yisumbuye haba muri kaminuza ibitigiri biraduga ku mwaka rero nicyo kibazo dusigaye ko tuguma dukorera ko kugira ngo turabe ko ugwaruka rw'abatwa gukwiga ejo rugacu ubwenge ejo aya mategeko agenda adugira dushira ku ruhande bayategere gutyo nkumbure ejo nabo bazosobore kubiharanira ari uko nabo bashobora kuvyisomera bakabitegera iyo nibwo rugamba rusigaye ni urugamba rusigaye kugira iki kwitaho indero y'abana z'abana naho dufite icyo kibazo cingene bashobora kuba bashobora kuguma ku mashure kuko turamaze kubona yuko baheba n'ubundi bariga mugo kubera imvu zitandukanye z'ubukene bwo mu iyo miryango ugasanga benshi bagenda baheba ariko nicyo kintu twama turiko turahimiriza
muravuze ikibazo mushikana nane nengo muravuze ikibazo c'amatongo ariko abantu banonosoye kahise bavuga ko abatwa ari bo washitse mu Burundi ubwa mbere ni kuki atamatongo baciye baronka
ngira ngo nkuko twagiye dukurikirana icyo kibazo kijanye n'amatongo ibura ry'amatongo kubatwa ubwa mbere urabona ko mu kintu bitaho kandi n'ubu ni kupiri ni kintu usanga bitaho ku bintu byo kubumba hanyuma ubwa mbere naho kandi bitaho iby'uruhigi ibyo hamwe rero ni ukubumba rero ubwa mbere umutwa aho yaba ari yita ibintu byo guhiga hahize akabona ibikoko biraheze yaca yimukira ahandi akigira aho handi hari ibintu gutyo ntiyigeze yitaho kuvuga ati reka je hahandi jewe ko namaze kuba ndahafise ikibanza akaba ari akarere nkurikirana bimwe bavuga mu gifaransa ngo gukontorora ugasanga rero wewe icyo yarazigamo byari ibyo bikoko biheze akaca yibandaniriza hanyuma bamaze kujya ku kintu kijyanye n'umwuga wo kubumba mu myaka yahera mbere jefata tukiri bato ni ukuvuga ko umutwa wewe yabumbye iyo nkono yiwe yarashobora kuronka ibimubeshaho gusumbya n'uwo yarimwe kuko yaba ibyo bintu byose akeneye byaba izo ndya zitandukanye z'ubwoko bwose yarabironka kandi bakamusanga muhira ivyo rero byagiye rero kubera itituka y'uwo mwuga kubera ibyo bahingura atacyo bikivamo bagiye rero babiheba uko hanyuma baranduruka nyine basanga nta n'amatongo ahari hanyuma rero abandi rero banafata inzira yuko ahubwo nayo matongo bamwe bashoboye kuba bayafite kubera batabyitaho cyane bijya byo kuyarima benshi mbere ugasanga bafashe inzira yo kuyabanyaga n'ubu rero nicyo kibazo gihari n'ubu n'abafite utwo dutongo ikintu cya mbere nubabwira duhanganye nacyo dufisemo ingorane abatwa bo nk'aha i Burundi ni kijyanye n'imanza z'amatongo yabo ugusanga kenshi bavuga bati barayagurishije ngo bayagurishije intama zapfuye cyangwa ibindi bintu utundi tu amafaranga adafashe ibyo rero n'ubu rero kubera abatwa n'abari ko barabona ko amatongo ariyo ari bwo buzima ubu rero n'ubundi rero nibyo bibazo turimo n'ahandi rero bagiye bayatakaza uko amatongo
kimwe mu bintu abanyapolitike cyangwa abanyagihugu bakoresha kugira ngo bahimirize abanyapolitike gufata ingingo zifasha imirwi yabo ni nk'amatora muraja hamwe mukabwira abatwa ko mutazotora abanyapolitike badashira imbere nka politike yo guteza imbere abatwa
erega abatwa bari mu migambwe itandukanye kugeza n'ubu hariho ibyo bakunze kwa bavuga ngo ngabatwa ntibajya mu ntuzeya ngo ntibajya mu bya politike mu migambwe n'ubu barimwo mu migambwe itandukanye kandi mu byo twebwe tubahimiriza twebwe burya twe tubabwira yuko hanini yako bukitaho ikintu kijanye no gukurikirana mu by'ukuri
mbega unuwe munyapolitike mu byukuri yumva neza ikibazo cy'abatwa ingorane turimo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Pacific mwiwe neza.
Ego ndabumva cyane.
Muri hehe?
Ndaha ibujumbura ndaha mu mumanuko fikisagara cya bujumbura.
Witwa nde izina y'ikirundi?
Yeni twa Pacifique Habimana.
Habimana turiko tuvuga cyane cyane ku kuntu abatwavuga ko bakumirwa eka nibwizo shingiro rishasha n'irya kera eka n'amasezerano yarusha. Turi kumwe n'umushantahe Nengo duga ku ijambo ikibazo icimvira.
Yego cyane mwisanzwe giye kuraba ubwoko bw'abatwarabona yuko kabisa nko ngaha mu gihugu cyacu urabona yuko bukiri inyuma cyane. Uko ugiye kuraba wasanga nko mu minsi yahera batunzwe no kubumba cyangwa guhiga, ariko ugiye kuraba nk'ingene babayeho ubona yuko ari ibintu biteye agahinda ko kuzosanga sankono bahora babumba kubera ubiterambere ryaje. Abanyagihugu b'ubu ntibakizigura kuko basigara bateka mu bigezweho nk'amasafuriya cyangwa baza kuraba ugasanga baribana baba nko hejuru ku dusozi kwa bonyine, naho nyine ugasanga nk'inzu babayemo ntizishemeye ugasanga ba mu buzu bwa nta kigenda bw'ibyatsi. Ariko rero ukaca umuntu yibaza cyangwa akabaza ati mbega ko twumva batwa bo bari bo bantu batangiye kubi no mu Burundi kandi aribo kuko basanzwe bitwa ngo magasangwa butaka, kandi ugiye kuraba kumva bavuga ngo nabona Barundi umuntu akibaza ati kuki babayeho mw'ubwo buzima, kandi dusanzwe dufise incyabwenge mu Burundi dusanzwe dufise abarongozi kuki nabo batobateza imbere ngo babe nk'ubundi bwoko. Akindi naco ugiye kuraba nko muri politike nta mwanya baha ukibaza ati none bo ari Abarundi nk'abandi cyangwa bo baba cyangwa umuntu yobashira mu ruhe rwego cyangwa yobashira mu buhe mu ruhe rugero ko dusanzwe tuzi yuko baba ari Abarundi bo ngaha iwacu mu gukacyo usanga ntaho umuntu aho bigamiye ntaho baharu umuntu rero icyo nico kibaza umuntu yokwibaza kuko ugiye kuraba Brema aha mu Burundi babayeho nabi nico gituma rero umuntu yo saba nk'abarongozi uko nabo bohabwa umwanya bagahabwa umwanya nk'abandi bagahaga kwiga nk'abandi bakajya muri politike nk'abandi bakagira uburenganzira bumwe bungana n'ubw'abarundi. Kandi ikindi nk'ikintu twabasabira bagahabwa amatongo nk'abandi kuko leta irafise amatongo barafise amatongo hariho amatongo usanga yegamiye leta bagahabwa amatongo bakarima nk'abandi bakava mu bwo buzima kuko ugiye kuraba kazoza kabatwa ntaho kari na bugihugu ng'umusanga iterambere riguma ryiyongera abantu batera indore ibikorwa n'abatwa bitakigurwa. Nuko namwe murakoze
cyane. Murakoze Pacifique. Reka duhe ijambo umushyana Nengo Emmanuel agiye cavuze ku cimvire mushikirije, ariko nagomba imbere yaho agico yishura mwavuze ikibazo cuko bahora babumba ariko kubumba hariho ubundi buryo bwaje ugasanga inkono batekesha amasafuriya. Nashaka ndamubaze mbega mu batwa ntibashobora kuja hamwe bakabona ko uyo mugabo ari bafise wataye igihe bagafata nk'ubundi mwuga gucura gukora ibintu ibindi ubundi buhinga
ndapita mu kibazo twama turiko turayica ijya n'inwa aba ibyo bindi myuga yufasha abantu ze imijyango y'abatwa kubaho. Ariko turiko turaraba tuguma dusanga ibintu bibeshejeho umurundi nyakure ibintu twovuga byo bitomoye umuntu avuga ati jewe birashobora kumbesha ni nubwo burimyi n'ubworozi. Ubwo rero kugeza ubu nk'uko mugenzanja bivuze n'ukuri ndanamushimiye kuko ate aduhaye n'ubundi ntererano idasanzwe kuko nawe arabona amagogwa imiryango y'abatwa irimo nayo ubundi ivyo vyi dufate by'ukubumba erega burya kuko haba niyo migambi yo kubumba kugira ngo tuteze imbere bisaba uburyo budasanzwe. Rero kugeza ivyo twaragerageje kurodera mu bagira neza bo dufatisha kugira ngo turabe uwo mwuga ko tuteze imbere duko tubicishije mu mashirahamwe yoshobora nkumbure gukora ibintu bitandukanye bijanye n'uwo mwuga haba amasahani haba ibikombe, ariko kugeza ubu ntituraronka ubwo buryo bwo dufasha kugira ngo uwo mwuga tuwuteze imbere. Ariko turacabandanye n'ubu turacagerageza kurondera ingene twobikorerako
naya handi
kubamenyesha mu by'ukuri yuko mu by'ukuri mugeze mu miryango y'abatwa mu gihugu icyo ari cyo cyose mu iki gihugu cyacu ukajya mu ntari iyo ari yo yose ukagera mu miryango y'abatwa n'ukuri ufise amusozi ubona korora amusozi. Ariko umuntu akaguma yibaza ati none ninde azobafasha kugira ngo bave mu izo ngorane.
Harakoze mgenzi wacu Frederic Nkundikije hamwe rero n'umutumire wiwe bari bari kumwe muri kino kiganira kabari Nengo Emmanuel aserukira ishamwe ry'abatwa Uniproba mu gihugu cyo Burundi. Njuti bakunzi twaye turabangira ngaha ibiganiro twaye tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu makuru tubafitiye igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 muri yo hazoba harimo ibigezweho muri Mondial. Tuzaza kandi kubabwira n'inkuru yerekeye Amerika ishobora guhagarika umwanya n'umwanya imyimerere inyerezo yayo ya gisirikare muri Korea y'Epfo. Yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi na ingenieur yamfaje muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo twari kumwe tuzongereje jo saindwi ku masaha mu Burundi no mu Rwanda mu kiganiro iwanyu mu ntara.